Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije shuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2014. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Urumva ko kuyuko ibibazo abantu bagenda bafise hari byinshi ihambaye gusa nuko umwe wese yoshyiramo ishaka ntangombwa ryangenerwa ku neza y'igihugu kugira ngo ibyo bibazo bigende bironka inyishu.
Uwo ni Senateur Sylvestre Ntibantunganya yahoze ari Perezida w'u Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye muri iki gitondo turayigaruka ko mu kanya. Yamara duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru mwateguriwe kandi mwe yamushikirizwe na Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie.
Waramutse nawe Fidele, mwaramutse nshuti mwese na mwavandimwe muduteze amatwi. Amato harimo kwerekeza mu majyaruguru y'inyanja y'Ubuhinde ku nkombe za Australia, hakarere ibyuma bya satellite byarabutswemo ibintu bimeze nk'ibisigazwa by'indege yazimiye yo muri Malaysia. Ibyo byuma kimwe gifite uburebure bwa metero 24, ikindi gifite metero 5. Amashusho yabyo yafashwe mu ntangiriro z'iki cyumweru ariko yashyizwe ahagaragara ejo kwa kane. Gusa abashakashatsi b'iyo ndege, abashaka iyo ndege yazimiye bazitiwe n'uko ikirere cyari kitameze neza kubera imvura yagwaga bigatuma batabasha kureba neza. Ku munsi w'ejo babashije gushakisha ahantu hangana na kilometero kare 23,000 hafi ubuso bw'u Rwanda. Nyuma y'iminsi 13 iyo ndege ya Malaysia izimiye, komanda w'ingabo za Australia zirwanira mu kirere yavuze ko ibipande byagaragajwe na satellite bishobora gutuma babasha gushakisha bakabasha kwibanda ku karere kazwi neza. Minisitiri w'intebe wa Australia Tony Abbott niwe ejo kwa kane watangaje bwa mbere ibyo byuma byagaragaye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama harasaba akomeje Irani kwitabira ibyisabwa mu biganiro bihuza n'ibihugu by'ibihangange ku isi. Ibyo byatuma ibihano by'ubukungu yafatiwe bikurwaho. Bwana Obama yatanze ubwo butumwa kuri video yatangarijwe abaturage n'abayobozi ba Irani ku munsi wo gutangira umwaka mushya wukurikije umuco w'icyo gihugu. Perezida Obama yavuze ko hakira amahirwe kugera ku masezerano niba Iran iteye intambwe igaragara ikerekana ko programu yayo nikireyeri koko igamije amahoro. Inama ihuriwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya n'Ubudage iragerageza kugera ku masezerano yatuma Iran idakora intwaro za kirimbuzi. Ubufaransa buvuga ko ingabo zabwo zisha abarwanyi b'abajihadini bagera kuri 40 mu byumweru bike bishize. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian avuga ko bamwe mu bayobozi bakuru b'imitwe y'abarwanyi ba jihad bari mu baguye mu bitero by'Ubufaransa. Minisitiri Le Drian yabitangarije kuri televiziyo BFM yo mu Bufaransa. Kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize, abategetsi bamari bavuze ko ibitero by'indege by'ingabo z'Ubufaransa byishe uwo muyobozi w'abarwanyi ba jihadi Omar Urdu Hamaha. Umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri ONU na VPRA avuga ko urugomo rushingiye ku moko muri Repubulika ya Centrafrika rukomeje gufata intera iteye ubwoba kandi ko rwatumye haba amarorerwa arimo no kurya abantu. Avuga ko ahantu byibura 4 abakora iperereza basanze abishe barariye abo bari bamaze kwambura ubuzima. Umwatrete wo muri Afrika y'Epfo Oscar Pistorius arateganya kugurisha inzu ye aho yarasiye akica umukobwa wari inshuti ye, aragira ngo abashe kwishyura amafaranga y'urukiko mu rubanza aburanamo ubwo bwicanyi. Umuburanira Brian Weber yabivuze mu itangazo ejo kwa kane ko byabaye ngombwa ko Pistorius hagurisha inzu ye y'akataraboneka iri i Pretoria kubera ko urubanza rushobora kuzafata igihe kirenze ibyumweru 3 byari byitezwe mbere. Weber yavuze ko Pistorius atigeze asubira iwe kuva Riva Steenkamp arashwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize kandi ko adatekereza kuzigera asubira kwatura. Libya irimo gusaba umuryango mpuzamahanga gufasha mu cyo yita intambara ku iterabwoba mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kwa gatatu nijoro. Guverinoma y'agateganyo y'icyo gihugu yavuze ko ishaka by'umwihariko ko ONU ifasha kurandura iterabwoba mu mijyi ya Libya. Ivuga ko imitwe ikoresha iterabwoba irimo gukorera Benghazi, Sirte n'ahandi.
Urakoze je ni makuru ureje kudushikiriza. Radio y'u Amerika i Washington DC umwanya w'inkuru nyamukuru. Inama nshingamateka y'u Burundi ejo niho byari bitegekanijwe kwitora integuro y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro, ariko icyo gikorwa nticyakozwe. Ivyo bikorwa byungururijwe kuri indi sango ritaramenyekana. Amakuru adushikira avuga ko iyo nteguro ishobora kwemezwa umwanya wari wo wose. Kubindi kuri inkuru twumvirize Tabita Mukamusoni.
Icyo gikorwa cyo kwemeza integuro y'itegeko ry'inyanyungwa y'ibwirizwa shingiro cyacitezwe gukorwa n'inama nshingamateka nticashoboye kuba. Ku rutonde rw'ibyategerezwa kwiga uyu munsi ntibyari biriko, ariko urongoye umugambwe IPRONA wemewe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yazindutse agirisha ikiganiro abamenyeshamakuru. Muri icyo kiganiro umupfasoni Konsiliya Nibigira ahamagarira abashingamateka bava mu mugambwe IPRONA kwemeza ku bwinshi integuro y'itegeko ry'inyanyungwa y'ibwirizwa shingiro.
Turavye ingene ivyagiye birashikirizwa naba nabariya kuri vyashizwe imbere n'umugambwe w'adasigana IPRONA aha nico gituma dusavye dushimitse yuko abashinga mateka bo mugambwe w'adasigana IPRONA bose dukana niyonka uko bangana kugira ngo iryo tegeko baritore.
Naho abatera kamo abashinga mateka bava mu mugambwe IPRONA bararahira bakarengwa kwiyo neguro badashobora kwireka ngo irengane kuko iteye kubiri n'amasezerano ya Arusha. Bonaventure Gasutwa arongoye umugwi w'abashinga mateka bava mu mugambwe IPRONA.
Dushobora kuja gutora ibyizwa shingiro byaciye muri ubwo buryo bwo bashatse gucisha habo. Izo rero twebwe ntidushobora kubyemera, turavyiyamiriza, tugasaba n'abarundi bose ko bovyiyamiriza. Icyo dusaba nuko nkuko inama yo mu Kigobe yari yabivuze kandi twari twabyumvikanye ko nuko ibyo bintu byose tutarumvikana ko twobirindiriza tukazovyiga twitonze inyuma y'amatora y'umwaka w'2015. Mugabo umenge bashaka kwitwatanisha bacisha habo kandi umwumvikano utabonetse.
Mu gihe inama nshingamateka y'u Burundi igizwe n'imigambwe itatu, CNDD-FDD iri ku butegetsi, umugambwe IPRONA userukira ubwoko bw'abatutsi n'umugambwe Frode Bunyakuri hamwe n'abaserukira ubwoko bw'abatwa, abashingamateka bava mu mugambwe Frode Bunyakuri nabo nyene ngo ntibashobora kureka iryo tegeko rihindura ibwirizwa shingiro rirengane. Ikintu nyamukuru batumvikana ko ni ukwitoza ubwira gatatu kwa President Petero Nkurunziza. Naho biruko abenshi mwagize inama nshingamateka nawo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihe boyitamwo kugemeza igitigiri cyo kwira. Muri ico gihe izo mpande zindi zitemera ko iryo tegeko rirengana zimenyesha ko bazobandanya basemerera, ariko rizoba ribwirizwa shingiro ry'umugambwe umwe. Ivyo navyo biteye kubiri n'intwaro rusangi. Bonaventure Gasutwa.
Icyo dukora n'ugusemerera kwerekana yuko ibyo byirizwa shingiro rizoba ari ibyirizwa shingiro ry'umugambwe umwe. Ibyo nabyo ntibyemewe mu gihugu kuko ibyirizwa shingiro ni iby'abarundi bose bateza kugira icyo barivuze. Mu gihe rero uyu munsi bavuga bati cerekeye amasezerano y'Arusha, uzi ingene amasezerano y'Arusha yabonetse agoranye kandi yaragamije kuzana amahoro mu gihugu, bati ayo masezerano y'Arusha nibayakuremwo igihe cyayo cyararenze. Mu gihe bavuga bati ingingo y'32 nivemwo kuko nayo nyene igihe cyayo cyararenze, twebwe rero tugira tuti ibyo bintu n'ukuri n'ukurondera gucisha habo.
Amakuru turonka ava mu begereye inama nshingamateka amenyesha ko integuro y'itegeko ry'inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rishobora kwemezwa n'inama nshingamateka aho bukera kuri uyu wa gatanu. Iryo tegeko ngo rishobora kurengana ritowe n'abashingamateka bava mu mugambwe CNDD-FDD gusa bari kumwe n'abashingamateka bava mu bwoko bw'abatwa. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Njoti mwese muriko mwumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora kuturungikira ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira: radio yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radio yacu VOA. Tukiri kandi kuri iyi nkuru yerekeye Burundi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaravuganye na President Sylvestre Ntibantunganya yahoze ayoboye Burundi muri iki gihe akaba ari senateur mu nama nshingamateka. Yamubajije nimba azi ikintu coba cabujije ibikorwa vyo gusuzuma ingingo zibwirizwa nshingiro zategerezwa kwigwa no guhindurwa.
Icyo nashobora kubwira ngaha jewe nuko urutonde rw'ibyo twemeje dutegerezwa kwiga muri iyi ndwi mu nama nkenguza amateka jewe mfise mu kibanza, naho twigize tubona handitswe yuko muri iyi ndwi arizo kwemeza ibyirifa nshingiro birimo. No kuvuga rero yuko byongora kumenya rero izo biriko biravugwa muri kino gihe, mugabo gusa cyo kubwira nuko kiye kunama inama nshinga amateka na nkenguza amateka bari bategekanije ku itariki 19 na 20 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze, bagatumira abantu benshi harimo barongoye imigambwe, harimo abihebeye imana, harimo muri aya mashyirahamwe adaharanira icyicaro muri politike, harimo abanyabwenge, hari byumviro bikuru bikuru abantu bari bashitseko bakavuga bati tugiye gusoma ibwirizwa nshingiro gufatira cyane cyane ku byerekeye ibyo hindugwa kugira ngo dushobore kutatoratora amafaranga leta ikoresha mu mwaka ku murongo umwe n'abandi bo muri kano karere ugiye kuraba umwanya bigigwa. Cyakabiri bari bavuze kwa ruko uhindura izo zidankenegwa kugira ngo bahuze n'ibyo bari bemeranije mu biganiro byari byabereye mu Kayanza mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze, naho nyene kubiraba ibwirizwa riba rigenga amatora ikiye mu bitongo France code. Hanyuma ikindi cyari cyabonetse muri icyo gihe kandi uko mu nama nshinga amateka hariho imigwi itatu: umugungu w'abatwa, umugwe w'umugambwe sabanya fode w'unyakuri iragijyandadaye, w'umugambwe w'abadasigana iprona. Bavuga bati ibyo bwirizwa shingiro uko bari duhaye nshobora kuyitora uko kuri teye kubiri n'amasezerano yarusha mu ngingo ngo zimwe zimwe. Aho rero niho umuntu ashobora kuvuga naye ahandi kubiri ko biraba muri kino gihe no kuri neza kuva mu gitondo hari byagiye bivugwa, sindamenya neza no kuri ingene ibintu byifashe muri aya masaha turiko turavugana.
Mu kanya gatoya cyane rwose harasigaye ikiringo kingana n'umwaka kugira ngo amatora abe, aho ni mu 2015 muribaza ko igikorwa cyo kwemeza cyo kumvikana ku ngingo zose zoshobora guhindurwa muri iryo bwiza shingiro bizaba byamaze gukorwa mu minsi ya vuba. Ndabona ko hakiri ibibazo byinshi nk'imigambwe itumvikana ko nk'uko mubivuze umugambwe Fred Bonyakuri hamwe n'umurwi wabatwa, ibyo bibazo byose bizaba byakemutse.
No bimenya ibyo byomenya nyene abo bantu wumva bari korahurira mu nama nshinga amateka kugira ngo batore. Mwesho no kubwira coco nuko mu by'abantu bari bumvikanye bari bavuze yuko ibwirwa nshingiro rihinduka ryo ryahindutse hakiri kare kugira mwaka w'2013 uhere mbere n'irizwa rigenga amatora rishasha ryoshobora ko rifatiye kuri iyo bwirwa nshingiro ryatowe, ariko gushika ubu ari bwirwa nshingiro ntirirahinduka kuba kandi yuko ndyo bwirizwa rya amatora ritarahinduka. Ibibazo kuko bishobora kuba ari kandi noneho uri mu Burundi canke ukurikira ivuga mu Burundi urumva ko kuyuko ibibazo abantu bagenda bafise hari byinshi, gihambaye gusa nuko umwe wese yoshiramo ishaka cyangombwa ryankenerwa kuneza y'igihugu kugira ngo ibyo bibazo bigende bironka inyishu.
Mu kanya gato cyane rwose President Ntibantunganya, hari ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uruhagara rwa politiki muri iki gihe mu Burundi, hariho cyane cyane mu rugambwe utavuga rumwe na leta ka n'imirwi n'imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta, aho novuga n'imicamirano yabaye hagati y'abapolisi eka n'abanywanyi mu rugambwe MST. Hariho ikibazo cyabaye mu rugambwe iprona na eka mu rugambwe k'ubutegetsi. Ibyo byose biratera uruhagara mu Burundi, ikintu mubona cogabanya uruhagarara eka ukwizerana guke ku hari muri iki gihe ni nkikihe mu majambo make cyane?
Oya, mu Burundi si ibintu byo kuza kurondera ryo no hino, si byo kwigishwa. Twarabonye yuko igihe cyose twubahutse tukarengera inyungu ariko gatwe k'abantu cyangwa umuntu inyungu gatwe k'umugambi twagira tuti twicare tuje hamwe turonderera hamwe inyishu zarahumurije bose. Iyo nzira rero ndibaza ko ari iyo nzira nyine iyoboka neza abantu boshobora kujamo kugira ngo babirongere mu
Perezida Sylvester Ntibantunganye ahoze arongoye Burundi akaba ari na senateur mu Burundi murakoze cyane gose kuri aka kanya mutuye kugira ngo tuganire
yego namwe murakoze
yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavugana na Sylvester Ntibantunganya yahoze ari president wa Burundi. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe amatagisi n'amakori kivuga ko kitazokongera igihe abacuruzi kuvyerekeye kugura akamashini kazohora kabafasha gutanga amafacture. N'inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi.
Nyuma yaho abacuruzi biyandikishije ku musoro kunyongera agaciro basabwe kuba bose bafite utumashini dutanga inyemezabuguzi mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro gitangaza ko abacuruzi batazubahiriza iyi tariki ntarengwa nta kindi gihe bazongererwa, ahubwo abazinangira bazacibwa amande hari hagati ya miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda kugeza kuri miliyoni 20. Komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Tusabe Richard.
Turumva twarakoze bishoboka byose nkuko nabivuze nshobora kuba ntari correct ariko nshobora kuba ari wa muco wo gutegereza umunsi wa nyuma ukabona abantu biruka nk'abajya kugura amamashini nk'abo batunguwe. Dufatanye twigishe abantu ko baza bakitabira kugura imashini ku gihe ariko yo kugizaho itariki nagira ngo rwose byoninge ko bidashoboka.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kivuga ko kugeza ubu abacuruzi bagera ku 2400 mu 2500 barebwa n'iyi gahunda ari bamaze kugura aka kamashini. Abo twaganiriye batanga impamvu zinyuranye, bamwe bavuga ko badafite ubushobozi bwo kugura aka kamashini, abandi bakemeza ko ubushobozi bw'ibyo bacuruza butabemerera kugura aka kamashini kuko batagakenera umunsi ku munsi.
Hoya nago twari twakagura.
Ni impamvu kimutarakagura kugeza uyu munsi?
Bo ikibazo urabona aha ngaha vraiment nakugira ko mu kwezi kumwe ni nk'abantu babiri cyangwa batatu badusaba facture araza akagura akigende rero nkaguze kandi nta nicyo nkakoresha nta nicyo kaba kamaze.
Kugeza ubu hari abacuruzi baguze ututumashini ariko kugeza ubu nabo bataratangira kudukoresha kuko batazi uburyo dukora, nabo bategereje abazaza kubaha amahugurwa kuri ututumashini.
Bo ni twandagije Imana Manuel nkabandi manager w'igihozo supermarket tukatugura no kugisimenti. Ikigaragara cyo nuko muri system basangaga mu buryo twajyaga dukora bitari uburyo bugaragara ko bwari bwiza, ariko bivugaragara ko kazafasha abantu benshi kubasha kwikontrola no gukora akazi kabo neza.
Hari imbogamizi uko ukabonamo
ku munyarwanda iyo ikintu cyose kije ari gishya abanza kukigiraho amakenga ngira ngo na TV yaje bamwe batanyumva batanayemera ariko baza kugeraho imera kandi barayimenyereye. Ntago turatangira gukoresha uko tukikazana twasanze dufite ikibazo muri mu system ya mbere twakoreshaga njyango ngo kihinduka software waduhaye niyo twakoreshaga niyo nkuko bihinduka twongera gutangira gukora mu ndi bushya kongera tubaje kwinjizamo ibintu byose ariko ngira ngo bitarenze imisi 3 cyangwa 4 twatangiye gukoresha tugiye kugira ngo dukoreshe training tugakoresha.
Ikigo cy'imisoro n'amahoro kandi kivuga ko muri iki gihe imisoro atangirwa ku karere y'amapatanti, ubukode bw'amazu n'ubukode bw'ibibanza ubu bigiye kujya byishyurirwa ku kigo cy'imisoro n'amahoro. Uyu ni Bwana Munyentwari Gadi ushinzwe imisoro yakirwaga mu turere.
Kuri buri murenge hari abakozi bashinzwe kwakira imisoro. Iyi misoro igashyirwa kuri ya makonti mwavuze ya BK ndetse akazakoreshwa na agents ba BK. Ariko hejuru y'icyo ndetse na mu rwego rutanga serivisi nziza na ya makonti yarasanzwe harimo abantu bagenda bakayishyiraho kuko izo mpinduka zigora kugira ngo bazishyire mu bikorwa nabyo biremerwa bikakirwa. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kizakorana na banke ndetse na karere kugira ngo bakore ibarura cyangwa se bank reconciliation kugira ngo aya mafaranga hatangirwe raporo nkuko bikwiye. Numva rero kubyerekeranye na serivisi ku mirenge nta cyahindutse ndetse mu gihugu hose niko turi gukora kugeza ubu ngubu, ahubwo twashyizeyo abandi bakozi ku karere kuri buri karere bajya gufasha abari basanzwe bakora iyo mirimo mu turere turi hanze ya Kigali. Ariko Kigali ho system irakomeza kwisanzwe ndetse ahubwo hari abakozi hano turanforce ahubwo imirenge uko yari isanzwe, bivuze ko serivisi zitangwa neza nkuko byari bisanzwe.
Ikigo cy'imisoro n'amahoro kimenyesha abacuruzi bose ko batazubahiriza gahunda y'ihugura ututumashini bazatangira gufatirwa ibihano guhera nyuma y'itariki 31 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Muri uyu mwanya mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yisunze kuri referendum iri kubiri n'amategeko iheruka gutorwa muri Crimea, Perezida Barack Obama yaratangaje urutonde rw'ibihano bizofatigwa ku bantu bamwe bamwe babifisemo uruhara kumwe n'ayandi makosa ajyanye n'irengwa ku bwigenge n'agateka ka Ukraine, inzira n'inzego zayo za demokarasi. Perezida Obama yongeye ashira urukumu ku itegeko ryisunga ku ruhagarara ruri muri Ukraine, yemeza ibihano ku bantu bamwe bamwe n'amashyirahamwe akora ibigwanisho mu Burusiya kumwe n'abantu bafasha mu buryo buboneka abategetsi ba Leta y'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye kongereza ibindi bihano bibaye ngombwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya kugisha inama ibihugu by'i Buraya bicuditse nayo navyo nyene bimaze guha ibihano Uburusiya. Perezida Obama yavuze ati, nk'igihugu gicuditse na NATO dufise iciyemezo cyo kubandanya twifatanya nayo mu bikorwa byo kwivuna abansi bacu kandi turiyemeje gutsimbataza ibikorwa by'ico ciyemezo. Perezida Obama yavuze kandi ko ibikorwa by'agasomborotso ataco bizoshika ko atari kwikumira no gutesha agaciro Uburusiya mu makungu. Perezida Obama yavuze ati,
the international community will continue to stand together.
Amakungu azobandanya kwifatanya mu bikorwa byo kugwanya icare cyo cyose kizoza kirenga ku bwigenge n'imbibe za Ukraine, kandi ibikorwa by'igisirikare cy'u Burusiya muri Ukraine ntacyo bimaze atari ugutuma imigenderanire y'u Burusiya n'amahanga ikumirwa, bikanatuma hagira ingaruka mbi ku butunzi bw'u Burusiya. Perezida Obama avuga ashimitse yuko hakiriho akizero ko gukemura ibi bibazo mu biganiro by'umwumvikano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashigikiye abanyagihugu ba Ukraine mu burenganzira bwabo bwo guhitamwo kazoza bipfuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumwe n'amahanga ntibazoje mu gacerere bareke igihugu kimwe gifata ubutaka bw'ikindi gihugu ku nguvu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagaza amakungu gufata ingingo zikomeye zihana Uburusiya bongere bashigikire abanye Ukraine mu gateka n'ubwigenge bw'igihugu cyabo.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
So sad because I was all alone. Was so bad. And there she goes. She touched my heart and said, "Tebezi na nozugo." Was so glad. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this love is real. Within my heart, there's no. What a beautiful onyinye, nenye makagi, so you wanna I can fly away, straight to the sky, just you and I, girl I know the lie, can't you see, you were sent from above and you know you're my heart and my sweetness, is this love, I don't know but I know what I'm feeling. Take you away, mommy.
look into the mirror, all I do is stare. In the back of my mind, all I see is her. Turn up the music, we bumping P-Square. Number one in the game and we gon' be here. Always making hits in my convict. We talking money or you talking nonsense? Making slow love to my baby gal. Got them big trucks pulling up everywhere. You only live once and that's the anthem. All your negative energy feed cancer. I can look into her eyes for my whole life. We can make love for the whole night. Take my hand, baby. I just wanna be a man, baby.
Yeah, yeah, yeah.
Mwese muri ko mukurikirana ibiganiro byacu. Uyu ni umwanya wo gutega amatwi Eugene Mukankusi kugira abibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo mu gitondo. Eugene, mikoro ni kwawe.
Urakoze Fidele. Twabwiye ko amato harimo kwerekeza amajyepfo y'inyanja y'Ubuhinde ku nkombe za Australia, hakarere ibyuma bya satellite byarabutswemo ibintu bimeze nk'ibisigazwa by'indege yazimiye muri Malaysia. Ibyo byuma kimwe gifite uburebure bwa metero 24, ikindi gifite metero 5. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama harasaba akomeje Iran kwitabira ibyisabwa mu biganiro bihuza n'ibihugu by'ibihangange ku isi. Ibyo bikaba byatuma ibihano by'ubukungu yafatiwe bikurwaho. Ubufaransa buvuga ko ingabo zabwo zishe abarwanyi b'abajihadi bagera kuri 40 mu byumweru bike bishize. Minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa Jean Le Drian avuga ko bamwe mu bayobozi bakuru b'imitwe y'abarwanyi ba jihadi bari baguye mu bitero byo mu Bufaransa. Minisitiri Le Drian hakaba yarabitangaje kuri televiziyo BFM yo mu Bufaransa. Umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri ONU na Vipile avuga ko urugomo rushingiye ku moko muri Repubulika ya Centrafrika rukomeje gufata intera iteye ubwoba kandi ko rwatumye haba amarorerwa arimo kurya abantu. Umwatrete wo muri Afrika y'Epfo Oscar Pistorius arateganya kugurisha inzu ye aho yarasiye hakica uwo mukobwa wari inshuti ye, haragira ngo abashe kwishyura amafaranga y'urukiko mu rubanza aburanamo ubwo bwicanyi. Umuburanira Brian Weber yabivuze mu itangazo ejo kwa kane ko byabaye ngombwa ko Pistorius agurisha inzu ye y'akataraboneka iri i Pretoria.
Gari no ku radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muza gutega amatwi mu kanya gato mugenzi wacu Thomas Kamirindi avugana n'umuririmbyi w'umunyarwanda yitwa Ngabirama Crispin ku rurimbo rwiwe rw'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba muri uyu mwaka muri Brazil. Mu kiganiro gihijamba batwumviriza ni mu kanya gato, ntimutangwe kuri iki kiganiro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.